mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Burundi tuvugira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi ya shortwave mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, turi live muri kano kanya muratwumva. Adresse ni VOA radio yacu. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa mbere. Muri studio 5 hi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe ingingo z'ingenzi z'amakuru. Guhera uyu munsi abarundi bashobora gukoresha igitabo cy'inzira cyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, no kuvuga passport ya Afrika y'uburasirazuba.
Igitabo cy'inzira cyahora kizobananya gikora gushika mu myaka 2 kugira ngo kizoce hasigara igitabo cy'inzira cy'akarere.
Uyu ni Vice President wa mbere wa Repubulika y'u Burundi Gaston Sindimwo atangaza rero iki gitabo cy'inzira cy'Afrika y'ubuseruko. Naho mu Rwanda ibya plastique bikoreshwa rimwe bikajugunywa byaciwe.
Ahandi mu makungu naho mu Budagi haraye habaye imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Chancelier Angela Merkel.
Amerika na Korea ya Ruguru bakomeje ibiganiro bitegura inama y'abakuru b'ibihugu byombi.
Muri Afrika, muri Zimbabwe, Mugabe aragabishwa ko ashobora gufungwa ku vyaha vya ruswa niyongera gusiba inama nshingamateka.
Amakuru rero tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abaturage biriwe mu kiruhuko cyo kuzirikana ababo baguye mu ntambara zose igihugu cyabo cyarwanye mu mateka yacyo, umunsi witwa Memorial Day. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiye gushyira indabyo ku mva y'umusirikari utazwi mu irimbi ry'igihugu rishyingurwamo imirambo y'abantu b'intwari riri ahitwa Arlington, ni mu nkengero za Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kandi naho Iburaya mu Budagi haraye habaye imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Angela Merkel. Abanywanyi b'umugambwe Alternative for Germany AFD baraye bagize iyo myerekano ku mugwa mukuru i Berlin biyamiriza Chancelier Angela Merkel. Iyo myerekano yari icungerewe n'umutekano ukomeye, aho igipolisi cyagerageje gutandukanya bari muri iyo myerekano yo kugwanya ubutegetsi n'abari baje bagushigikira. Abategetsi bavuga ko iyo myerekano y'umugambwe AFD udashigikiye iyo ngerekana ry'abimukira muri ico gihugu yitabwe n'abantu bashika ku 5,000. Igipolisi kivuga ko umugwi wagize imyerekano yo kwiyamiriza abo batemera ubutegetsi bwa Angela Merkel bo bararenga 25,000. Hafi yaho abantu bafatira igari ya moshi niho umugwi wabo w'umugambwe AFD bari bafise amadarapo y'Ubudagi n'ivyapa vyari vyanditswe ko oya idini rya Islam mu Budagi, bongera baririmba bati Merkel ategerezwa kugenda. Bavuye muri ico kibanza bagiye bagana ahitwa Brandenburg Gate. Hakurya yaho abatavuga rumwe nabo baririmba ngo Nazi vaho. Abapolisi bashika ku 2,000 n'abaje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu nibo bari bacungira umutekano w'iyo myerekano.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni no kuri Facebook. Uko tubagezeho aya makuru ni muyakurikireho VOA radio yacu. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Korea ya Ruguru bongeye guhura uyu munsi ku munsi wa kabiri mu gice kitarangwamo intwaro hagati ya Korea zombi. Bari mu biganiro bitegura inama ishobora kuzahuza Perezida Donald Trump n'uyu muyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un, bishobotse ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu muri Singapore. Ibiganiro kandi birakomeza kugera ejo kwa kabiri. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Philippines wigeze kandi kuba ambasaderi muri Korea y'Epfo, Sung Kim, niwe uyoboye intumwa z'igihugu cye. Intumwa za Korea Ruguru ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije Madame Cho Sun-ho. Uyu niwe kandi wabaye intandaro yatumye Perezida Trump ashaka kuburizamo inama ye na Kim Jong-un kuwa kane w'icyumweru gishize. Cho Sun-ho yaba yaratutse Vice Perezida wa Amerika Mike Pence nk'uko Perezida Trump yabimureze. Kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri Amerika, Washington Post, cyemeza ko ambasaderi Sung Kim na Madame Cho So-ho baziranye kuko bahuriye kenshi mu zindi nama z'imishyikirano hagati y'ibihugu byabo byombi mu myaka yo mu 2000 yashize.
Tukiri muri ako karere ka Aziya, umugwi w'intumwa zigizwe n'abategetsi bakomeye ba Afghanistan baraye bagize urugendo mu gihugu kibanyi cha Pakistan ejo ku munsi wa Mungu. Mu nama yahuje abategetsi b'ivyo bihugu bibiri baraganiriye ku mugambi wo kugwanira hamwe iterabwoba. Mu nama zidasanzwe, Hanef Atmar, umushikiranganji wa Afghanistan ajejwe umutekano, niwe yayoboye intumwa z'abategetsi ba Afghanistan. Muri bo harimo kandi n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umuyobozi mukuru w'ibiro by'iperereza. Abategetsi babonanye n'abayobozi bakuru ba Pakistan harimo n'abayobozi b'igisirikare. Inyuma y'iyo nama yahuje impande zompi, ikinyamakuru cy'igisirikare cha Pakistan cyatangaje yuko iyo nama yashimitse cyane cyane kugushira mu ngiro umugambi bateguriye hamwe wiswe APAPS. Uwo mugambi hugamije kugarura amahoro n'umutekano mu kugabanya urugero rw'ubwicanyi bugirwa n'iterabwoba. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Dukubitire muri Afrika, muri Zimbabwe, kuri uno munsi wa mbere inama nshingamateka yatangaje ko Robert Mugabe yahoze ari perezida w'igihugu ashobora gushigwa mu munyororo niyongera gusiba ubutumwa bw'akanama kajejwe amatohoza y'inyuruzwa y'imiliyaridi 15 z'amadolari y'Amanyamerika mu rudandazwa rw'ubutare nako bwa diamant. Inyuma yaho abagize akanama k'inamashingamateka kajejwe ubutaka n'amasoko ntanganguvu batumye ko uwo yahoze arongoye igihugu ikiringo kirenga isaha bakamubura. Umukuru wako kanama Temba Mliswa yavuze ko abashingamateka bamaze kurambirwa n'iki kibazo. Ribaye irya kabiri uwo mutama w'imyaka 94 yanka kwitaba ubutumwa bwako kanama k'amatohoza. Ayo matohoza yatanguye mu gihe mu mwaka w'2006 hatowe ubutare bwa diamant mu buseruko bwa Zimbabwe, bigaha icyizere cy'uko igihugu cyari kigiye gukemura ibibazo byacu by'ubutunzi byari bigihanze. Yamara amafaranga yavuye muri ubwo butare ntiyashikirie imifuko y'abanyagihugu bato bato canke ikigega cya leta.
Muri Nigeria, ku nshuro ya mbere na mbere, abaturage bagize umunsi wo kuzirikana no kunamira abantu bose bazira ubwicanyi mu gihugu cyabo. Uyu munsi wateguwe n'imiryango itabogamiye kuri leta yahamagariye rubanda kwamagana icyo yita ubwicanyi budahagarara. Usibye amakoraniro bageze mu gihugu cyose, babigaragarije no ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chikawo Duwa yabibonye, abantu amamiliyoni bahagarariye icyarimwe saa sita y'amanywa mu gihugu cyose, bakora umunota w'abucece mu gihugu hose nyine. Usibye muri Nigeria nyirizina, Abanyanigeria baba mu mahanga cyane cyane muri Afrika y'Epfo, mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo bifatanije na bene wabo mu gikorwa cyo kunamira abazira ubwicanyi, intambara n'iterabwoba mu gihugu cyabo. Abanyanigeria benshi nabahitanwa n'intambara ku iterabwoba rya Boko Haram, intambara imaze imyaka 10. Ubundi bwicanyi ni hagati y'abahinzi n'aborozi bo mu moko atandukanye, hakiyongeraho ndetse n'ubwicanyi bushingiye ku madini atandukanye. Yego, n'Ijwi rya Amerika muteze amatwi, kandi tuvugira kuri Facebook uko aya makuru muri kuyakurikira no ku maradiyo yanyu ni VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. U Rwanda rwatangiye gahunda yo guca amacupa, amasahani, amakanya n'ibindi byose bya plastiki bikoreshwa rimwe rukumbi bigahita bijugunywa. Ibi ni mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Byari bimaze kumenyerwa ko buri biro byose winjiyemo, ahabereye inama, ahabaye ibyago cyangwa ibirori, wasanganirwa n'ibinyobwa cyane cyane byiganjemo amazi abafunze neza mu ducupa. Abashinzwe ibidukikije mu Rwanda bakaba bemeza ko aya macupa ndetse n'ibindi bikoresho bikoze muri plastike bihita bijugunywa nyuma yo kubikoresha bigira ingaruka ku bidukikije. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA gitangaza ko ibikoresho byose bikozwe muri plastike bijugunywa nyuma yo kubikoresha bigomba gucika. Bwana Faustin Munyazikwiye, umuyobozi wungirije muri iki kigo, yabwira Ijwi rya Amerika ko bifashishije ubukangurambaga aya macupa azacika.
Aho kugira ngo ikigo gikoramo abantu ijana, buri muntu wese ashobora kuba anywa uducupa tubiri cyangwa se dutatu tw'amazi ku munsi, ni amacupa nibura 300 mu kigo kimwe tujugunya ku munsi. Birashoboka ko dushobora gukoresha amacupa manini cyane aba arimo amazi menshi. Abakozi cyangwa se n'abagana icyo kigo bakaba bashobora gukoresha ibirahure, aho agenda akavoma akanywa amazi, hanyuma cya kirahure kigasukurwa na mugenzi we, ashobora kuza akongera akagikoresha.
Nta gihe ntarengwa cyavuzwe iki cyemezo kizaba cyashyizwe mu bikorwa, kuko kugeza ubu itegeko rica aya macupa n'ibindi byose bikoreshwa bigahita bijugunywa bikozwe muri plastike ritarajyaho. Ariko urwego rw'igihugu rushinzwe kurengera ibidukikije REMA rutangaza ko itegeko ryatangiye gutegurwa nubwo risaba inzira ndende. Nubwo bikiri mu bukangurambaga bikaba bishobora kuzafata igihe kirekire ngo ayo macupa acike burundu, abari basanzwe bayifashisha bo ntibarasobanukirwa uko bazifata mu gihe ibikoresho byabafashaga bizaba byakuweho. Uyu ni umuturage wavuganye n'Ijwi rya Amerika utuye mu mujyi wa Kigali.
Gusanya ndumva hari aho bigiye kuzagora abantu twari dusanzwe tubikoresha. Icya mbere ni ibikoresho bidahenze, muzika abantu tutagira ubushobozi bumwe. Byari ibikoresho bihendutse, ibikoresho bitwara aho ugiye hose, aho uri hose bikakorohera. Ubwo rero sinzi ibindi bikoresho bavuga twakoresha bitari plastike biri ku rwo rwego. Gitumba ari ibintu bigiye kuzagorana. Bamwe turi abahinzi, ahandi n'abacuruzi biriga bagenda bacuruza utuntu twabo mu muhanda, aho mu murima n'ahandi. Tuzajyana ibyo birahure, ibyo birabeze, urumva ari ibintu byoroheje kuri buri wese. Ubwo nyine ni iby'abanyabiro. Ubwo twebwe ntabwo nzi uko bizagenda.
Ubushakashatsi bwakozwe ku rwego rw'isi bukozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku bidukikije bwagaragaje ko toni 1,448,000 z'amasashe ajugunywa buri mwaka. Ubushakashatsi bugaragaza ko muri izi toni 40% byazo bigizwe n'ibintu bikoreshwa rimwe gusa bigahita bijugunywa. Uyu muryango wemeza ko ibikoresho bikozwe muri plastike bijugunywa nyuma yo kubyifashisha biza kwisonga mu byangiza ibidukikije. Abakoze ubushakashatsi bavuga ko ibi bisigazwa bya plastike byangiza cyane ibinyabuzima biba mu mazi. Nta gihe cyatangajwe ibi byemezo bizaba byatangiye gushyirwa mu bikorwa, ariko ubukangurambaga buracambarenga ko hari igihe kizagera abantu bakoreshaga ibintu bikozwe muri plastike bijugunywa nyuma yo gukoreshwa bazajya babihanirwa. Gusa haribaza uko bari basanzwe bafite inganda zikora ibi bikoresho cyangwa se bafite ubucuruzi bwabyo uko bigiye kugenda. Igisubizo twagihawe na Bwana Munyazikwiye
ari mu myumvire y'abayakoresha n'ibigenda ihinduka, n'uyakora nawe agomba gutangira guhindura imyumvire, agomba gutangira muri mwigenamigambi rye. Mwigenamigambi ryabo batangire babitekereze, batangire batekereze mwigenamigambi ryabo ko uko Abanyarwanda bahindura imyumvire batazatungurwa nuko bashyize amacupa ku isoko bakabura n'uyagura.
Ku ikubitiro iyi gahunda yatangiriye muri Minisiteri y'Ibidukikije ndetse n'ibigo bihishamikiyeho, abayobozi b'ibyo bigo batangaza ko nta mazi ari mu ducupa twa plastike azongera kugera mu biro byabo. Ariko muri iyi minsi Minisiteri ishinzwe ubutabera nayo yagaragaje gushyigikira uyu mwanzuro. Ibi bitangajwe mu gihe buri minsi mike gusa ngo u Rwanda rwifatanye n'ibindi bihugu by'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku bidukikije. Uwo munsi wa tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 hari hashize imyaka 10 u Rwanda ruciye burundu ikoreshwa ry'amasashi ya plastike. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Yasumta Kaboyi kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abarundi bagiye gukoresha igitabo gishasha c'inzira cyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibyo byatangajwe kuri uno wa mbere na leta y'u Burundi bicishije ku cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Kuri uno wa mbere niho hatanguzwa mu kigo c'igipolisi kijejwe imbibe ibirere n'abanyamahanga urupapuro rushasha rw'inzira rugiye gukoreshwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko eka no mu bindi bihugu byo ku isi. Komiseri mukuru w'ico gipolisi Jimmy Hatungimana yabwiye itangazamakuru imvo n'imvano y'ugo rupapuro rushasha rw'inzira.
Iki gitabo c'inzira kijeho kumvo yuko hariho inama y'abakuru b'ibihugu igira 17 yabereye I Tanzania yarusha rero iyo nama bavyumvikanye yuko bihugu bigize ishyirahamwe ryacu rya Afrika y'ubuseruko ryo barifise igitabo kimwe icyo gitabo kikaba gifise irangi rimwe haba igitabo cy'icyubahiro haba igitabo cy'ingenzi zisanzwe haba igitabo cy'ingenzi zigena mu kazi k'igihugu kwebwe biratunezereye cyane gose kubona iki gikorwa twagikoze neza kubera kintu nafise n'akarusho kanini cyane gose kumvo yuko abene gihugu bahora bafise igitabo cy'inzira cy'imyaka 5 ubu kigiye kuba cy'imyaka 10 ivyo rero bikazoborohereza mu ngendo zabo za misi yose.
Ugo rupapuro rw'inzira rwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko rugenewe abana n'abakuze ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe umutekano no gukinga ibiza. Komiseri mukuru w'igipolisi Alain Guillaume Bunyoni asigura ingene iyo pasiporo izokoreshwa n'iyo mirwi y'abantu.
Ikindi gishasha mu itangwa ry'ibi bitabo nuko hazotangwa ibitabo by'ingenzi no kubana bataragira mu bigero. Baza bafise ibitabo byabo bibagenga bifise ubutandukanire buto bukurikira. Kuri ibyo bitabo rero bizogenga abana bataragira mu bigero bizoba bifise ikiringo cy'imyaka 5 bikazoba kandi bifise impapuro 32. Ibitabo bizogenga abakuze bizoba bifise ikiringo cy'imyaka 10 bikagira kandi impapuro 52. Hari imvo yuko ishusho y'umwana kiri muto ihinduka vuba bigasaba rero yuko mu mwanya mutoyi bogaruka bakamuhindurira ico gitabo kugira ngo uko aba yahindutse ishusho yiwe nayo ishobore kugaragara kandi neza nkuko ari kuri ico gitabo ciwe.
Mu kibanza c'umukuru w'igihugu nicegera ciwe ca mbere Gaston Sindimwo yatanguje itangwa ry'ugo rupapuro rw'inzira. Mu ijambo yashikirije yatangaje ikiringo pasiporo ya kera igiye kumara mu kurindira ko abayitunze baronka uburyo bwo kugura nshasha.
Igisabo c'inzira cahora kizobananya gikora gushika mu myaka 2 kugira ngo kizoce hasigara iki gitabo c'inzira cagakarere. Kuvuga rero abene gihugu barafise akanya ko kugira ngo bitazure bitegure kugira ngo ico gitabo c'inzira bakirobe.
Amakuru dukesha umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere imbibe n'abanyamahanga nuko impapuro nka laissez passer hamwe na CPGR zigiye kubandanya zikoreshwa nayo abarundi bari mu mahanga no mu bihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bategerezwa gushika mu Burundi nkuko byahora kugira baronswe ico gitabo gishasha c'inzira ku mafaranga icakera cahora ko no kuvuga 235,000 vy'amarundi. Bujumbura, Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Igihugu cy'u Burundi rero kibaye icya gatatu nyuma ya Tanzania na Kenya kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu gutanga iyi pasiporo y'akarere. Mu makuru yacu y'ejo haza tuzababwira uko abarundi batandukanye bakiriye iyi pasiporo nshya y'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba. Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abakongomani batuye muri lokalite ya Kahololo muri groupement ya Kigoma ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bafite ubwoba kubera abo bita inyeshyamba z'abarundi zigenda ziyongera iwabo. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo.
Mu mpera za kino cumweru dusoje, radijwi rya Amerika yagendera karere ka Gahororo kari mu birometero bigera kuri 70 n'umujyi wa Uvira. Ari inyeshamba z'abarundi zibarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Nubwo izi nyeshamba zitadukunde ko twinjira mu birindiro byazo biri kukijyama, ariko twagize amahigwe yo kuzisanga mu isoko ryo mu buzuke aho ziremira isoko ku bwinshi. Ziri mu myambaro y'imbeho, zifite imisatsi ndetse n'ubwanwa bwinshi, ndetse na za mutorora zo guhamagariraho. Izi nyeshamba zirinze kuduha amajwi no kutubwira gahunda yazo ndetse n'intandaro y'imigwano yo gusubira kugenderanamo hagati y'umutwe wa Red Tabara n'umutwe wa Forebu aho izinyeshamba zagwanye tariki 9 y'ukwezi kwa gatanu. Gusa izinyeshamba zadusobanuriye ko zibanye neza n'abaturage b'abakongomani batuye muri aka karere ka Gahororo, kuko ari nta matungo y'abaturage banyaga ndetse ngo basahure n'imyaka mu mirima yabo. Ibi bikaba byemezwa na bamwe muri abo baturage b'abakongomani bareme isoko ryo mu buzuke.
Tubanye n'inyeshamba inyeshamba z'abarundi bamaze igihe cyameza agera kuri atandatu cyangwa arindwi, barashika bakaramutsa abantu neza, bagashika baba baje ku masoko bakagura ibishyimbo, bakagura ibigori, bakagura ibintu byose n'amavuta yo kubiteka, bamara bakagenda n'iyeshima yabo neza, baganira n'umuntu neza badashaganye umuntu wari wowe.
Baza baturutse he?
Baza baturutse ahantu hitwa Kukiryama n'ahantu havuye no muri Mugabo no mu Gifuni.
Umuyobozi wa Rukarita ya Gahororo Bwana Budito Gakanga nawe avuga yuko izi nyeshamba z'abarundi ziri ku Kiryama babanye neza, kuko iyo bashatse kugura inka zo kubaga sabo baturage kuzibagurishiriza. Uyu mushefu akomeza kuvuga yuko basabye izi nyeshamba kuzaza zinjira mu isoko zitinjiranye imbunda mu rwego rwo kurinda ko bashobora kugwanira mu isoko n'indi mitwe y'inyeshamba z'abakongomani n'iz'abarundi ibiri muri aka karere.
Ntacyo tubagiriza kiri ndacyo bari bakorera abaturage baremye bambaye bisegire.
Nubwo izi nyeshamba zinjira muri iri soko nta mbunda zitwaje, hari zisigara mu kilometero kimwe zifite imbunda. Aba baturage batuye muri grupe Makigoma muri lokalite ya Gahororo bavuga yuko batewe impungenge n'iyi mitwe y'inyeshamba z'abarundi ibazengurutse, dore ko muri aka karere nta basirikare ba leta ya Congo FARDC bakorera.
Abadandaza ubu dusigaye tubura inzira aho twogenda kubera nta basirikare dufite ba leta baturindira umutekano, buserukaho ugasanga n'abasirikare b'abarundi banyashamba bikagutera ubwoba. Bo abagore bacu mu karere ka Marungu Kiryama basigaye baje mu mirima, n'ugusanga umugore aje mu murima agaherekezwa n'abagabo kubera impungenge dufite, nta mutekano dufite, nta bandu dufite ba leta baturindira umutekano. Usigaye uja mu mirima ugasanga abarundi nibo bari mu nzira, kandi ni nyashamba ntubazi ho bakomoka. Ibyo bikadutera imbungenge, tukabona kuko aya mafaranga yabo bafite nashira batakihaye babona ho bahahira. Ibyo bizotuzanira ikibazo, imirima yacu izobihuye n'ikibazo. Mbo baturya amasambu, imirima ibigori, n'amatungo yacu kwa kundi nayo azagira ikibazo.
Mu gihe kandi muri aka karere ari nta musirikare wa leta ukarangwamo, ni nako izinyeshamba zikomeza kuzamuka imisozi nk'uko byemezwa na bamwe mu baturage bo kuri Gatobwe.
Muri iyi minsi bari mu kuzamuka, bazamuka bavuye muri plene, bakazamuka banyura ahantu hitwa Ibutumba, bakanyura Imashuba, bakazamuka kugeza bageze za Kiryama mu karere ka Rurambo. Mbo bazamukanye n'amasafuriya bikoreye n'ibindi bintu bakuye muri plene.
Nubwo ari nta mibare izwi inyeshamba z'abarundi ziri muri aka karere ka Ubira, mwamenya yuko muri grupe ya Kigoma hari umutwe w'inyeshamba za Red Tabara n'uwa FNL, mu gihe umutwe w'inyeshamba za Forebu iwo urahitwa Imangwa muri grupe ya Runingo. Bedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika i Gahororo ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze cyane Vedaste. Mu Burundi umugambi wo gukoresha ibitwazi mu bikorwa byo mu ndimo warumaze amezi 10 uriko urarangurwa muri komine Nyarusange intara ya Gitega uherutse guhagarikwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Bufaransa. Ntibumvikana ko n'ubushikiranganje n'amashyirahamwe ariko arawushira mu ngiro. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Uwo mugambi wo gutanga ibitwazi n'inka watanguye mu kwezi k'umunani mwaka w'2017 utangujwe n'ishyirahamwe Ugena Burundi ku mfashanyo y'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bufaransa. Marcelina Mbeshiminwe arongoye ishyirahamwe Ugena Burundi aravuga imvo n'imvano yo korora ibitwazi hampande y'inka.
Ubwo buri mikama tukaba twasaba ko abarimi boza bararima bakoresheje amase ava mu bitungwa canke intabire bakoze muri Nyabarega. Rero cyo dusanga naho twabibasavye ntibiborohera kwikorera ayo mase ngo bashikane mu ndimo zabo. Ni naho twaciye twiyumvira uyu mugambi wo kuzana ibitwazi hano mu Burundi, na cyane cyane ugasanga mu ngo abakenyezi nibo bari basanzwe bikorera, abakenyezi n'abana.
umugambi warushigikiwe n'abajeje intwaro ndetse nawo mu burimyi n'ubworozi mwiketi nimero 710 akarongo gakikamye 34 48 akarongo gakikamye 2016 byanditswe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogi de Rurema yaratanze uruhusha kwishiramo gena Burundi go kwinjiza ibitwazi mu Burundi muri iyo kete umushikiranganje Rurema yategeka ishiramo gena Burundi gutwara umuganga w'ibitungwa arungitswe n'ubushikiranganje gusuzuma ivyo bitungwa mu gihugu ca Tanzania ivyo navyo byarubahirijwe n'ishiramo gena Burundi ibitwazi bicabishika muri komine ya Nyarusange mu kwezi k'umunani 2017 umugambi gitangura abanyagihugu barawushimye bavuga ko giye kubateza imbere abajeje uburimyi n'ubworozi muri iyo komine bari baramaze kwitegura ivyo bitungwa nkuko tubibwirwa na Karuta Imana Bonaventure ajeje umugara w'ibitungwa muri komine ya Nyarusange
bitwazi ni bitungwa nk'ibindi ingwara zisanzwe zibifata n'izijya zisanzwe zifata ibitungwa kubivura urumva rero ntizoheza kukigorane kubera dusanzwe twadusanzwe tuvura n'ibindi bitungwa ko navyo ni bitungwa mu bindi
ku itariki 24 ukwezi kwa gatanu Laurent de la Rousse aseruka igihugu cy'Ufaransa mu Burundi niyo yishiki Nyarusange kuraba uko uwo mugambi uri kurarangugwa kuri uwo munsi nkuri Kie Ferdinand mustanero wa komine ya Nyarusange yarashimiye ubuserukizi bw'igihugu cy'Ufaransa kuri iyo mfashanyo batanze mu komine arongoye
itwaje zashoboye kuza ngaha bizofasha cyane abanyagihugu cyane cyane abamama n'abana basanga batigezwe kwirukwamba bikorera amabido y'amazi baje kuvoma canke bikorera amase bajana mu mirima izo rero nazo zizobafasha cyane kuko zirabishoboye umwumva rero yuko ako arakunguko kubera igihugu muri komine yacu ya Nyarusange kandi ukamwumvise yuko hari inka zaje ari 201 zari inyana 19 n'impfizi zazo zibiri ariko ubu uye tugeze zimaze kuvyara inyana 19 n'uvuga murumva yuko ubu dukwije inyana inka 40
ubuserukiri mu Faransa mu Burundi mu ijambo giwe yamenyeshe ku Faransa bushimo ko umugambi uri kuragenda kandi ko biteguye kwagurira uwo mugambi mu bindi bice by'u Burundi inyuma y'iminsi 3 Laurent de la Rousse avuye kura uwo mugambi ni kuvuga itariki 25 Deogi de Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yaciye yandika ikete yandikisha ishiramo gena Burundi aritegeka gukura vuba na bwangu ibitwazi vyatanzwe muri komine ya Nyarusange muri iyo kete inimero 11 37 2018 ryo kwa 27 Rusama Deogi de Rurema yamenyeshe ko ivyo bitwazi vyinjiye hadakurikijwe amategeko yongera ko ivyo bitwazi bija kugaranirwa ahitwe Mugina komine Mabanda intara ya Makamba mwishirahamwe ogena Burundi nibatahura ukuntu umushikiranganje Deogi de Rurema afashe ingingo nk'iyo inyuma y'amezi 10 ivyo bitwazi biriko birakora kandi abajeje intwaro n'ubworozi babizi abahora bikora kuri ivyo bitwazi basaba bafashe iyo ngingo gukora ibishoboka vyose bagakuraho ikibazo coba kiriho kugira ngo ivyo bitwazi bigaruke gukora ico vyari vyagenewe abahinga mu vy'ibitwazi bavuga ko igitwazi kimwe gishobora kwikora 250 kikaduga umusozi gushika ku birometero 15 igitega Fidel Antoine Sabimana kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse muri make amakuru twabagejejeho mbere yuko dusezeranaho mu kanya gatoya uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika irazirikana abantu bayo bose baguye mu ntambara zose igihugu cyarwanye mu mateka yacyo umunsi witwa Memorial Day President Trump yashyize indabo ku mva y'umusirikari utazwi
Muri Afrika naho muri Zimbabwe Mugabe aragabishwa ko ashobora gufungwa ku byaha bya ruswa niyongera gusiba akanama kajejwe itohoza gerekeye amamiliyari 15 y'amanyamerika mu rudandazwa rw'ubutare bwa diamant ashobora kuba afise mu ruhara
Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Koreya Ruguru bongeye guhura uyu munsi ku munsi wa kabiri mu gice kitarangwamo intwaro hagati ya Koreya zombi bari mu biganiro bitegura inama ishobora kuzahuza Perezida Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya Ruguru Kim Jong-un bishobotse ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu muri Singapore ibiganiro bishobora gukomeza kandi kugera ejo kuwa kabiri
Andi naho mu Budagi haraye habaye imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Chancelier Angela Merkel banywanyi b'umugambwe Alternative for Germany AFD bari bagize iyo myerekano ku mugwa mukuru I Berlin iyo myerekano yari icungereye umutekano bikomeye kuko hari hahitabwe n'abashigikiye ubutegetsi bwiwe aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye cyane ko namwe duteza amatwi muri studio 5 i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.